Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Radio Ijwi ya Amerika isamira i Washington DC mu kinyo mu Rwanda mu Burundi mu 2010 migufi ya shortwave ku metero 19 na metero 22 mu Rwanda turi ku FM 104.3 mirive neza nshuti mwese namwe yakunze radio Ijwi ya Amerika muri kumwe na Frederic Nkurikije ikaze makuru yacu yo kuri isaha. Haraheze imyaka ibiri Perezida Evariste Ndayishimiye mu Burundi agiye ku butegetsi, bamwe mu Barundi barashikiriza ukuntu babona ubwo butegetsi.
Yaba bashira mu gaciro amabanga bahawe bakamenya ko ari amabanga bahawe n'igihugu, ko atari amabanga bahawe n'umugara, babwirizwa kutwumviriza bakatuiteka dukwiriye nk'uko natwe tubibaha.
Uyu ni umunsi w'amateka gatunga urwasa arongoye mugambwe SNL.
Umuyobozi tukiba tugira mu ishyamba turongoye ni uko yaje ashyira imbere ubutungane kuri bose, ishingwa ry'amakoperative atandukanye mu ntara z'igihugu, turabona ishingwa ry'ibanki z'urwaruka.
Uyo nawe ni Gerard Hakizimana, umukuru w'ishyirahamwe Falcon F. Abimukira bashika kuri 50 baturuka muri Mexico batuye ikamyo itwara imizigo bapfiriyemo muri leta ya Texas muri leta zunze ubumwe za Amerika. Perezida Joe Biden yashitse muri Espagne uno munsi ku wa kabiri mu nama y'ishyirahamwe OTAN ishobora gufasha mu ntambwe zikurikira ku ngwano muri Ukraine. Ayo makuru yose hamwe na yandi twateguriye ni mu kanya ntegire aho muja. Reka makuru tuyatangurire kuyavugwa hirya no hino ku isi. Abimukira bashika kuri 50 baturuka muri Mexico batowe ikamyo itwara imizigo bapfiriyemo muri leta ya Texas muri leta zunze ubumwe za Amerika. Icyo nicyo gitigiri kinini cy'abimukira bapfiriye rimwe bagerageza kwinjira ku mupaka Mexico ihana na leta zunze ubumwe za Amerika. Inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu Tim Ishimwe.
Amakuru y'ababimukira yatangajwe na Perezida wa Mexico ubwe Andre Manuel Lopez Obrador uyu munsi ku wa kabiri. Perezida Obrador yavuze ko umubare wazamutse ukagera kuri 50. Ababimukira bakomoka muri Mexico bari binjiye muri Amerika ku buryo budakurikije amategeko, binjiriye ku mupaka iki gihugu gihana na Amerika kandi bazanwa mu ikamyo yaremoruke itwara imizigo. Ejo kuwa mbere nibwo basanze bapfiriye mu ikamyo bari barimo mu mujyi wa San Antonio muri Texas. Icyatangajwe ko cyabaye intandaro y'urupfu rwabo n'ubushyuhe bukabije bwageraga ku gipimo cya 39.4. Kubazi ibipimo by'ubushyuhe, uyu ni umubare uri hejuru cyane. Abayobozi bo ku ruhande rwa Amerika batangaje ko nta mazi bari bafite kandi ko nta kimenyetso na kimwe cyerekana ko mu ikamyo bari barimo hari uburyo bwo gukonjeshamo imbere. Urwego rushinzwe abinjira n'abasohoka rwa hano muri Amerika rwavuze ko rufatanije n'ishami ryarwo rikora amaperereza ku byaha nk'ibi byo kwinjira magendu, rwatangiye iperereza harebwa ko hataba harabayeho ubufatanye na polisi mu kwinjiza ababimukira. Serivisi ishinzwe kuzimya umuriro yo mu mujyi wa San Antonio yavuze ko ntamwe.
Urakoze Tim. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Joe Biden yashitse muri Espagne uno munsi ku wa kabiri mu nama y'ishyirahamwe OTAN ishobora gufasha mu ntambwe zikurikira ku ngwano muri Ukraine. Ni inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu Fidel Niyongabo.
Bitegekanijwe ko iyo nama iha ishyirahamwe OTAN ingufu nyinshi zo kwivuna umwanzi mu karere ko mu buseruko bw'Uburaya, harimo kongereza inteko n'ibikoresho bya gisirikare bikomakomeye. Ni mu gihe abategetsi b'ibihugu byo mu burengero bw'isi bariko biyumvira intambwe zikurikira mu ngwano muri Ukraine irizova mu nama y'iminsi ibiri y'ibihugu bigize ishyirahamwe OTAN izokomeza ukurwaniriza hamwe umwanzi kw'ibyo bihugu mu gihe ibitero by'igihugu cy'u Burusiya muri Ukraine byinjiye mu kwezi kugira gatanu. Perezida Biden n'abandi bategetsi b'ibihugu bigize OTAN ariko bagerageza guhindura ukugene ibintu biriko bigenda muri Ukraine aho Burusiya utera bugira intambwe mu buseruko bw'icyo gihugu. Perezida Biden yatangaje ko igitero cya misiri Burusiya bwakoze ku munsi wa mbere mu kibanza abantu baguriramo ibintu mu gisagara cya Kremenchuk muri Ukraine zibutsa inyifato y'ubunyamaswa icyo gihugu kibandanya kwerekana. Yatangaje ko bifatanije n'abanyagihugu ba Ukraine mu rugamba barimwo kandi ko bazobandanya gufasha Ukraine kwivuna ibitero by'u Burusiya. Biden yashitse muri Espagne mu nama ya OTAN avuye mu nama y'abategetsi b'ibihugu indwi bikomeye kurusha ibindi ku isi mu byerekeye ubutunzi yabereye mu gihugu cy'u Budage.
Turagushimiye Fidel muri Pakistan naho ni igitero ku murugwi w'abantu bariko bakingira abanyagihugu indwara y'ubukangwe cyahitanye abantu batatu. Ni inkuru n'ubundi dushikirizwa na mugenzi wacu Fidel Nyangabo.
Ibitero cyabereye mu buraruko bushyira uburengero bwa Pakistan cyakomerekeje undi muntu umwe uno munsi ku wa kabiri. Ni mu gihe abandi bantu bashasha bariko bandura iyo ndwara muri icyo gihugu. Abategetsi ba Pakistan bavuga ko abo bantu barashwe mu gitondo cy'uno munsi ku wa kabiri mu ntara ya Waziristan yo mu buraruko, akana karere karimwo umutekano muke kari ku rubibe na Afghanistan. Indwara y'ubukangwe yarageramiye abana 11 muri Pakistan muri uyu mwaka, kandi bose baba mu ntara ya Waziristan nk'uko bitangazwa n'umugambi w'igihugu ujejwe kurandurana n'imizi yo ndwara. Nta murwi n'umwe witiriye ico gitero buno nyene shami gishyirahamwe vy'amakungu ONU gitaha abana UNICEF yamije ico gitero ikaba gifatanije n'imiryango y'abapfuye mu kuvuga ko bari mu ntwari ibihumbi n'ibihumbi bariko bakora batiziganya kugira bahagarika indwara y'ubukangwe. Intagondwa z'abayisilamu zikorera mu ntara ya Waziristan yo mu buraruko ziragwanya utwigoro tukuzimanganya indwara y'ubukangwe. Afghanistan na Pakistan nivyo bihugu bibiri aho indwara y'ubukangwe ibandanya kumugaza abana, naho ibiharuro vy'abakongatazwa n'iyo ndwara byagabanutse bikomeye mu myaka ya vuba muri ivyo bihugu vyombi. UNICEF ivuga ko indwara y'ubukangwe yamugaje abana bagera ku 200,000 muri Pakistan ku mwaka utashe mu ntango y'imyaka 1990.
Urakoze Fidel. Ishirahamwe mpuzamakungu ONU risaba impande zihiganira ubutegetsi muri Libya kumvikana muri indwi ku vyerekeye amatora muri ico gihugu. Ni inkuru n'ubundi dushikirizwa na mugenzi wacu Fidel Nyongabo.
Rosemary DiCarlo, umutegetsi mukuru ajejwe ivyerekeye politike mw'ishirahamwe ONU, yasavye izo mpande kumvikana ku ngingo zogenga ikiringo fata kibanza kizoshikana ku matora mu biganiro bitegekanijwe kubera i Geneve mu Swisse mu mpera z'iyi ndwi. Yerekanye icyizere ko ivyo bizotuma amatora amaze igihe kirekire arindiwe azoba ku itariki yo hafi ishoboka. Rosemary DiCarlo yabwiye urwego rwa ONU rujejwe umutekano ku isi mu biganiro byabereye i Cairo mu minsi iri hagati y'itariki 12 n'itariki 22 z'uku kwezi kwa gatandatu ko impande zigwanira ubutegetsi muri Libya zumvikanye ku ngingo nka zose zashikirijwe mu ibwirizwa nshingiro yo mu mwaka w'2017 mu byavuga ko ari ibintu byo guhayagiza. Inama y'i Cairo niyo yabaye iya mbere aho impande zombi ziboje neza izashikirijwe n'ibwirizwa nshingiro kuva yemejwe mu mwaka w'2017. DiCarlo tangaje ko kuba impande zombi zemeye ubutumire bw'ishyirahamwe ONU bwo guhurira i Geneve hagati y'itariki 28 n'itariki 29 y'uku kwezi kwa gatandatu kugira ziganire zongere zishike ku masezerano ku ngingo zogenga ikiringo fata kibanza gishikana ku matora ari ibintu bibaha icyizere. Asaba ibihugu bigize urwego rwa ONU rujejwe umutekano ku isi hamwe n'abandi bakorana na Libya gusaba abayobozi b'impande zose kuhabonera karyo amasezerano yapfundikiwe i Cairo yatanze zigatuma amatora ashobora kuba muri Libya.
Bakoze bagenzi bacu Fidel Nyangabo na Time Shimwe badushikije amwe mu makuru avugwa hirya no hino ku isi. Tubibutse inshuti mwese ko muri kamera abandanya kumviza iradiyo y'ijwi rya Amerika isamyanya i Washington DC mu kirundi mu Kinyarwanda mu kanya n'amakuru yo mu karere ka Afrika y'ibiyaga binini. Aya makuru turatanguye mu Burundi aho inyuma y'imyaka ibiri iheze Perezida Evariste Ndayishimiye agiye ku butegetsi amashyirahamwe igenga yo mu gihugu imigambwe hamwe n'amashyirahamwe n'imiryango mpuzamakungu bitahuriza ku byo amaze kurangura. Ni inkuru twateguriwe na mugenzi wacu Eloge Wirikaneza ari i Nairobi mu gihugu cya Kenya.
Imyaka ibiri yarumanye Perezida Evariste Ndayishimiye azwi ku kazina k'ubuhizi ka Neva akaba ari nako yita ku rubuga rwe rwa Twitter yo mu mabanga. Akija mu mabanga giturumbuka kubera urupfu rwa nyakwigendera Perezida Pierre Nkurunziza, Uburundi bwari bwarahari ibivomo n'amashyirahamwe n'imiryango mpuzamakungu. Imigenderanire n'ibihugu bitari bike birimwo umubanyi yo mu raruko bwabwo u Rwanda iratosekara. Kubarewe mu mabanga kandi yabifashijwemo na Albert Shingiro yagize umushikiranganji w'imigenderanire y'Uburundi n'ayandi makungu amukuye kuwuserukira igihugu muri New York. Harabaye impinduka ziboneka mu gisata cy'imigenderanire. Ibihugu vya Buraya na Leta Zunze Ubumwe za Amerika bakuye ibihano ku Burundi, ibiganiro hagati y'u Rwanda biko biraba kugira ahugururwa imipaka y'ugawe haraheze imyaka hafi indwi. Nayo bamwe mu banyepolitike bari barahunze babaturuka mu mugambwe uruka ubutegetsi CNDD-FDD n'abatavuganwe n'ubutegetsi baratahutse. Nikana zimwe mu mpunzi zi mu makambi yo mu bihugu by'akarere zarasubiye mu gihugu. Mu gihugu hagati Perezida Neva yari mu mabanga yahora ari umunyamabanga mukuru wa CNDD-FDD akenshi yabonetse atumira abakuru b'imigambwe bagasangira ku meza bakanatwenga harimo na Gatonro Rwasa twari umugambwe senere wamureze muri sentare yobahize bwirizwa nshingiro ko yize amatora mu 2020 ariko Karinate Sakian umushakashatsi mukuru muri DHB ishyirahamwe rikora amatohoza ku Burundi asanga ibikorwa bidahagije.
Le problème qu'on remarque deux ans plus tard c'est l'écart entre les promesses du président et la réalité.
Ingorane nyuma y'imyaka ibiri ni kinogo kiri hagati y'ibyo perezida asezerana n'ukuri mu majambo n'iby'ukuri atandukanye n'ibyo aba mu myaka iheze ariko ibikorwa byerekana ko atacyahindutse. Kuva Perezida Ndayishimiye yaroye ku butegetsi ihohoterwa ry'abatavuga rumwe na Leta n'abikekwa kuba bo irakomeza. Hari abantu bategerezwa kuba bari mu mabohero ariko bakomeza kubarezi gufa abandi no kubica. Mugabo wa Jihaha Kizimana umukuru w'ishyirahamwe Forcone abona nyabuna mu bisata byose harabaye impinduka. Uko niko abisigura
umwihoze kibo tugira mu ishami turongoye nuko yaje ashira imbere ubutungane kuri bose ishingwa ry'amakoperative atandukanye mu ntazo z'igihugu turabona ishingwa ry'ibanki z'urwaruka y'abakenyezi kugwanya ibiturire kugwanya kudahana
agatoro rwaza umukuru mugambwe senere utavuga rumwe n'ubutegetsi we yagize indongozi za CNDD-FDD umugambwe uri ku butegetsi gukorera umugambwe aho gukorera igihugu aha ariko 2021 kuno kwezi Bujumbura aho umukuru inama nshingamateka yahagarika ibikorwa by'umurwi abashingamateka b'umugambwe senere
yaba bashira mu gaciro amabanga bahawe bakamenya ko ari amabanga bahawe n'igihugu ko atari amabanga bahawe n'umugambi ko atari amabanga bahawe n'umugwi w'abantu babwirizwa kutwumviriza bakatuyiteka dukwiriye nkuko natwe turi baha.
Abdul Kasim atwara umugambi w'ipedezi gamibanga avuga ko habaye intambwe n'impinduka nyinshi muri imyaka ibiri heze.
Igihugu nk'iki cyacu Burundi kimaze imyaka itari mike tugendera mu bwicanyi biragoye kuvuga yuko iyo ngeso ko yaramaze kuba ingeso mu Barundi batari bake yo gusesa amaraso yuko tuba birandiranwe n'imitsi. Igikuru kuri twebwe ni ukubona yuko hariho ishyaka ryo gukora.
Iryo shaka umushikiranganji w'imigenderanire y'u Burundi n'andi makungu araryemeza. Albert Shingiro yemeza gusa ko akiri urugendo mu gisata cy'agateka kazi na muntu. Ibyo yabishikirije hugururwa indwi yahari gufashanya hagati y'umwe bwa Buraya n'u Burundi haraheze indwi zibiri.
Ubu kiko turagerageza dukora kugira ngo bijyanye n'agateka kazi na muntu bitere imbere nicyo no kwita mu gifaransa ni processus biza buke.
Umukuru w'igihugu cy'u Burundi yavuga ko yasanze igihugu cyatabagaye kubera injyana zo muri kahise mugabo ko akora ibishoboka kugira gishayure. Gusa nawe aremeza ko akira mabi agikorwa nabo bafashanya kurongora igihugu nk'uko yabigaragarije mu gisabisho cyo kuwa 16 ukwezi mu ntara ya Muramvya hagati na hagati mu gihugu cy'u Burundi.
Turacyafite ishyari n'inzigo mbere muri twebwe hari abacyizihijwe n'umwina w'iby'isi bakagira ibyo batabiri icyoya turimo ba kaboko turimo bagirira n'abandi turacyafite ingambi.
Mu mpera z'indwi heze naho akubura umuhanuzi wa Buramatari wa Rumonge yajejwe rw'ubutunzi yagirizwa kunyuruza ibitoro yavuze ko atazihanganira abategetsi bakomeza gukora amakosa arimwo kunyuruza amatungo ya Leta.
Hariho ikintu cyitwa kudahana nzobasambura mwese ukabwika bigaha nzogasambu igihugu kidahana abakajagari nimwamura bongere babi nzobirukanaza n'abongere beza aragira intama zanje.
Ubumwe bwa Buraya bwakuye ibihano ku Burundi kuva mu kwezi kwa kabiri nabwo buracyemeza ko akiri byinshi ibyo gukorwa cyane cyane mu byerekeye intwari ibereye. Claude Bocu abuserukira mu Burundi uku niko yabisiguye mu ntango za kuno kwezi Bujumbura.
Nous sommes engagés sur la voie du rétablissement de cet appui.
Turi mu nzira yo kunagura bene iyo mfashanyo kwinginga umukuru w'igihugu tumutera intege nabo bakorana kugira bakomeze mu nzira yo guhindura ibintu na cyane cyane mu byerekeye intwari ibereye. Hari ibitari bike rero bitegerezwa gukorwa kugira imfashanyo isubire guca mu minwe ya Leta. Novuga nk'akarorero nk'ugushyira mu muco mu ikoreshwa ry'amafaranga n'itunganywa ry'ubutunzi muri rusange. Ibintu byinshi bigaye kwigirwa hamwe n'ikigega mpuzamahanga cy'ubutunzi n'ibanki y'isi. Ubumwe bwa Buraya n'izo nzego zibiri harimo intererano y'umuco w'abategetsi b'u Burundi bazokwigira hamwe ibyankenerwa.
Naho
u Burundi bwateye intambwe nyinshi muri iyi myaka ibiri heze ku rwego mpuzamahanga mu gisata cy'ubutunzi bwakomeje gusubira inyuma. Mu kwa cumi 2021 ikigega cy'isi cyashyize u Burundi ku mwanya wa mbere w'ibihugu bikenya cyane ku isi. Eroje Urikane za Ijwi rya Amerika.
Tugushime eloja, tu kivuga kani kurundi, nyongo ya tingha ifise inguikizi nyinshi hawa kuworozi, hawa ya ngayanga, eka narita idasiga nyuma imiryango myinshi iremeza ko ubukene bwarinjiranye kubera itacikora kubitungwa vyayo ngo yikenure ikaba ihanze amaso icokorwa na leta. Ni inkuru dushikirizwa na mugezi wacu Jezi Hatungimana ari Kigali mu Rwanda.
Iyo ngwara iramaze amezi arenga abiri yibonekeje mu ntara ya Ngozi mu buraruko bw'u Burundi. Aborozi bahora bikora ku bitungwa byabo, iyo hageze kwikenura ubu ntibagira iyo bacira nayo bamira. Abayangayanga nuko nyene, baba abo borozi abayangayanga abakora akazi ko kotsa inyama bene abadandaza b'inka babwiye Radio Ijwi rya Amerika ku bukene bwamaze kubinjirana.
Uzi barahagaze n'amabare murabona ntagikora, nkuje nahora ndandaza nk'akazi zitanu z'ibiyeri ubu ntikaze ntihera. Kubera nta kintu abantu bashobora kuronka bafata, nanjye ndi umworozi, nicyo kintu nkora, nta kazi kahita nigeze ndonka mu buzima bwanjye. Narorora hanyuma ngakora n'utundi tuntu nkiyungunganya, kuvuga ngo umuntu adashobora gushora igitungwa cyo mu isoko ni ukuri nta kintu na kimwe uvuga ngo umufuka uzoronka amahera ngo n'umuntu woronke icyake
mu rugo. Nta n'ijambo na rimwe tugifise, inka ipfuye igira gupfa rwayoro ikagira gupfa ariyo baranguye.
Ubwo bukene bwibonekeza mu miryango ntibwasize inyuma ubutunzi bwa komine Gashikanwa yo mu ntara ya Ngozi kubera isoko y'inka yari itunze iyo komine yugawe. Iyo soko yashorwamo inka zivuye mu mihinga itandukanye y'u Burundi no mu bihugu bihana imbibe. Musitanteri wa komine Gashikanwa Nibizi Theophile amenyesha ko ibikorwa by'iterambere kubaka amashuri, amabarabara byose babihagaritse.
Iriya soko yatuma ibice birenga hafi 70% by'ubutunzi bwa komine bwava kuri iriya soko. Nca mwumva ko natwe inyishwa yahungabanye, nashikiriza yuko nk'uku kwezi dushatse tubona yuko dutakaza amafaranga hafi 20 million zaba zinjira ku kwezi. Novuga ko rero bica bigira n'ingaruka no kwikorwa bya komine, kuko ari ikorwa byari biteguye gukorwa cyane cyane mano mezi atatu ya nyuma aheza umwaka. Ibyo bikorwa rero byose bica bihagarara.
Abanyagihugu bugarijwe n'ubukene kubera imyuga yabo barafite icyo basaba leta.
Leta yofata inka singorane iyo ngwara ntiba idagwa iyo ngwara bakayipima tukayibaka.
Jewe mbona leta yari ivuye kuvugana n'abo bikorana bakaraba iki kibazo ko cava mu nzira urucanco imbago uboneka rukaboneka kujya bitwareka amagara y'abantu n'ibitungwa bari bakwiye kubyitwarika
nk'uko turabene igihugu nyine bayo yategetswa ko turabira ikintu cyonyaruka kigakorwa kugira ngo natwe akazi kacu kabandanye.
Umushikiranganji w'uburimyi n'ubworozi Deogide Rurema mu kiganiro yahawe amenyeshamakuru igenekezo ya 31 z'ukwezi kwa gatanu yamenyesheje ko kubona atabitungwa biciyerereza ku mitumba byafashije kugira iyo ngwara ntirandagate. Amenyesha ko leta iticaye kandi ko vuba iyo ngwara bazoyitsinda.
Turiko turashyiraho urupapuro rw'inzira rwerekana neza nyezi n'ibikorwa byihuta bigiye gukorwa. Ibyihuta naho ni ukubandanya duhumuriza abenegihugu, aborozi, yuko tuticaye turi ku kivi turi impande zabo. Ikindi cyihuta ni uko turiko turavugana n'abo dufashanya mu iterambere kugira ngo tugure inshanga.
Uwo mushikiranganji asaba abanyagihugu kubandanya bubahiriza amabwirizwa bahabwa n'abajijwe ubworozi yo guhamba ibitungwa byapfuye, kutarya inyama zavyo no kutanywa amata y'inka zigwaye. Asaba abajijwe intwaro kwica igikorwa nabo bakigira icabo kugira urwo rugamba barutsinde. Iyo ngwara ni bwa mbere yibonekeje mu Burundi nk'uko Deogide Rurema yabimenyesheje abakozi bakuru bakuru ubushikiranganji arongoye. Igenekezo rya 77 ukwezi kwa gatanu bikandikwa ku rubuga rwa radio na televiziyo y'u Burundi. Ibiharuro vya nyuma vyatanzwe n'ubwo bushikiranganji igenekezo rya mbere ukwezi kwa gatandatu vyerekana ko iyo ngwara yibonekeza mu ntara 8 arizo Bujumbura, Ngozi, Kirundo, Kayanza, Cibitoke, Muyinga, Karusi na Makamba. Inka 47 nizo zari zimaze gufatwa, 115 nazo zikaba arizo zapfuye. Desire Hatungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.
Urakoze Desire. Ikibazo cy'isukari mu Burundi cyabaye akayobera bahinga. Abanyagihugu bafise amikoro make nibo bagiramiwe cyane n'icyo kibazo. Imyidogano myinshi mu bantu kuko isukari ikenerwa n'abakuze hamwe n'abakiri bato. Ni inkuru twateguriwe n'Ijwi rya Amerika ifatanyije n'abanywanyi bayo mu Burundi, tukaba tugiye kuyishikirizwa na Thierry Ndayishimiye.
ubu twarafunze amana kinyicayi naho kuza kinyicayi byaraturenye twaje dukora
isukari tiro nka bitugoye gose
iyo ni imyidogo yabamwe mu banyagihugu bo mu Burundi badatahura na gato isukari ja bagira bati twagirana ikibazo cy'imisi mike none bitera biyangara ico kibazo rero cibura gisukari gifata cyane cyane abanyagihugu bamikoro make kandi ni kibazo kirangwa mu gihugu cyose bagenzi bacu baravuganye n'abanyagihugu mu bice bitandukanye by'igihugu mu ntara ya Rutana mu buraruko bushira ubuseruko bw'igihugu bavuga ko bayihebye kuko kuyirondera ari nko kurondera umuzi w'ibuye
ubu twarafunze amana kinyicayi naho kuza kinyicayi byaraturenye twaje dukora
isukari tiro nka bitugoye gose ko nkatwe ducuruza gakantine ngaha mu irisi kugira abashumuga wanza yiro nko ku mabotike bamukiri 1600 tukacuruza uko nyine
dusumo nk'aruga
mu ntara ya Cibitoke naho mu burengero bw'igihugu bafashe ingingo yo gusekura imisigati amazi yayo bakayashyira mu buyi kugira abana baronke ico bihereza
kandi ntiboneka kweri ubu benshi twiyeranja dushishije ku misigati iyo dushobora guhura tugashyira mitego tugatanya tukaronka kuno tumwe cyane
niba tubuze nta kuno twiyeranja niko twoca tugenda tugafata ijya miseke tukayihura mu isekuru amaduga kanya tugashyira mu bubi cyangwa mu cyayi buriya byo
naho biruko hari uturere tumwe tumwe abajejwe intwaro bahagararira igikorwa cyo kuyitanga ariko ikamara umwanya urumero mara abanyagihugu bakabona ko ari umuruho kuko hambavu yo kuyigura abayironse baca bikika mukiza bakayigurisha inshuro zibiri canke zitatu ku mafaranga bayironse ko bagasaba ababijejwe gucungera ibiciro no kuri iyo nkeyi iba yabonetse
iyo ibintu kuma biduga ase utabonaho uburyo buri ka buraba gatoraza cyane rero bimaze kuba byogabanuka kuba leta bagasubiza kiciro leta iba yaratanze biratunezera cyane
umwe n'igihugu muto muto yahora cinyitswa ku biciro agasanga yifitiye udufaranga duke yagiye gusuma agasanga ibiciro byaduze bikamugora gusuma aroroherwa mu gihe leta yafasha abo bantu ikabashengeza cyangwa ikabaca amande bagasubiza ibiciro uko byahora umwe n'igihugu akagura yorohewe
kubera imyidogo ibandanye iba myinshi mu gihugu bagenzi bacu baciye bishikira ku cicaro c'iryo hinguriro rihingura isukari sosumo riri mu ntara Kama ya Kumoso muri komine Bukemba mu ntara ya Rutana kugira ngo birabire neza ibihakoregwa barashikiriye umuyobozi mukuru w'iryo hinguriro General de Brigade Aloyse Ndayikengurukiye kugira bavugane ibijanye n'ikibazo kiri muri iyo shirahamwe aremera ko hari ikibazo cikena gisukari gihari mu gihugu ariko akabibona mu mici ibiri bwa mbere nuko ishirahamwe ari rya kera rikeneye gusanurwa kugira umwimbo wiyongere
nivyo abanyagihugu baridoga ko agasukari mu minsi katakiboneka kandi bashaka biraboneka mugabo kumbo kumbure zisiguritse imbo rero zina nyinshi cyane ubwa mbere hariho ihinguriro rishaje ihinguriro dufise ni iryo guhera mu 1988 bakora imaze imyaka 34 ihingura igikacu rumba rirashaje n'ibi bikaje dukoresha navyo birashaje abakeneye isukari nabo kuva mu 1988 gushika turi mu 2022 barigwije hafi inshuro zitatu bako abakeneye isukari bigwije na gatatu
ubwira kabiri General de Brigade Aloyse Ndayikengurukiye amenyesha ko abatumye n'ibyahuha bihuhuka ari amashirahamwe akora imitobe yagwiriye kandi yose akaba akoresha isukari
amahinguriro arakoresha isukari mu guhingura ibintu bitwita amayinite de production yariyongereye ubu turageze ahantu umwimbu turonka udashobora gukwira bene gihugu bene ayo mahinguriro akoresha isukari
ibyo rero bikaba atari iby'imbeshere kuko bagenzi bacu babyiboneye barishikiye mu kigo BBN kije rero gusuzuma ubuziranenge bw'ibifungurwa n'ibindi bidandazwa mu Burundi basanze imitobe ikoresha isukari yiyongereye rudasanzwe uko umwaka utashe mu Burundi mu mwaka w'2019 ushiri w'2020 hemerewe kuja ku isoko ubwoko bw'imitobe bushika 20 mu mwaka w'2020 ushiri w'2021 igiharuro caraduze kugera kuri 54 ico giharuro gishobora kubandanya kiduga gushika kuri 60 mu mpera z'umwaka w'2022 nkuko bivugwa n'ikigo BBN uko umwaka utashe rero umwimbo w'isukari mu ihinguriro sosumo ubandanya ugabanuka ihinguriro sosumo gemeza ko mu mwaka w'2016 umwimbo wavuye ku matoni y'isukari 2023 n'amajana 6565 uja ku 2018 574 mwaka wa 2019 muri uno mwaka umwimburenga gato amatoni 15 dushingiye nanone ku bitigiri bya sosumo
iki gari mu Rwanda umukino wa nyuma uhiganira igikombe cha mahoro uriko urabandanya kuhuza ama equipe APRFC na AS Kigali kuri stade Nyamirambo kuva isa 10:00 mugenzi wacu ikigali Jean Claude Munyandinda arikora kwikana ugo rukino reka akaba ari kumwe rero muri kigiye na Etienne Karekezi batubwira ukuntu uyu mukino uriko uragenda
urakoze Frederic nkundikije Jean Claude nizeye ko twumva aho kuri stade Nyamirambo Jean Claude uratwumva Jean Claude kuri stade Nyamirambo uratwumva Frederic ndabona Jean Claude arimo kuboneka kuri telefone ye uratwumva nuko uyu ni umukino w'igikombe cy'amahoro uhuje ikipe ya APRFC n'ikipe AS Kigali mukanya kari gashize ikipe AS Kigali amaze gutsira igitego kimwe ku busa byari imbere yuko bagera mu karuka 45 y'umukino nuko ko umukino umukino cya kabiri cyawo muri make nuko ikipe niba ari APM sitsinze yava itwaye ibikombe biri muri uyu mwaka hanyuma ikipe ya AS Kigali iramutse itsinze umukino w'uyu munsi yaba ariyo nayo ivashe kubona ikindi gikombe gikomeye cyo mu Rwanda cyayiha itike yo kuzatera mu bikombe mpuzamahanga Jean Claude Munyandinda wa butwumva ku Kigali kuri stade
Jean Claude niweza kutaraboneka ariko Etienne umukurikiranye murakurikirana nayo ma ekipe murayazi ekipe yo wise amahirwe muri ayo abiri ariko arahatanira ico kibanza nkiye
ugenekereje Frederic ikipe APR ni ikipe ikomeye cyane ni ikipe aze kuva ikigugu yagaragaje ko atwaye ibikombe byinshi mu Rwanda ari ibikombe bya shampiyona nayo akenshi kuza kwagaruka Rwanda mu rwego mpuzamahanga bisa nk'aho umuntu yavuga ko iyi kipe ishobora kuba ifite amahirwe menshi yo gutwara igikombe sinakwegura ko kuvuga ko ikipe AS Kigali ni ikipe ikomeye cyane ku buryo nayo ntawavuga ko itagitwara cyane ko mu kanya kashize mu gice cya mbere yari imaze kwinjiza igitego kimwe cyayo ku busa bw'ikipe APRFC ni ukuvuga ko ni ugutegereza ifirimbi ya nyuma kubera ko aya makipe yombi ni amakipe ihagazeho afite abatoza bakomeye n'abakinnyi bayo
iyo filimbi ya nyuma mwibaza kwiza kuba mu gihe kingana iki minota 30 minota 20 hari ubasiganye igihe kingana iki
ni mu kanya gato kari imbere Frederic umukino n'umukino ntawe uzukomeza kugenda ariko ni mu gice cya kabiri ubu ngubu amakipe yakomeje guhatana no gutega ko iminota ya ngombwa yose 45 igice cya kabiri irangira birashoboka ko iminota yarangira 90 amakipe yose yombi angana bakongera imikino iminota y'iyongezo byakwanga bashobora kuba bajya muri za penaliti kugira ngo bamenye ikipe yatwara igikombe uyu munsi
urakoze Etienne kuri ayo makuru yose uduhaye yereke uyu mukino uriko uraba muri iki gihe urakoze mukanya turasozera ibiganiro twateguye ku isaha ariko imbere yaho reka tubibutse ingingo nkuru nkuru za revise amakuru twabye ko babimukira bashika kuri 50 baturuka muri Mexico batowe mu ikamyo itwaye imizigo bapfiriyemo muri leta Texas aho ni muri leta zunze ubumwe za Amerika twabye kandi ko Perezida Joe Biden yashitse muri Espagne uno munsi kuwa kabiri mu nama y'ishyirahamwe OTAN ishobora gufasha mu ntambwe zikurikira ku ngwano yo muri Ukraine twabwiye kandi ko mu Burundi nyuma y'imyaka ibiri iheze Perezida Evariste Ndayishimiye afashe ubutegetsi batari bake batavuga rumwe ku bintu yo bamaze kurangura twabwiye kandi ku nyonko yateye inka mu Burundi ifise inkurikizi nyinshi haba ku baroborozi eka abayangayanga eka na leta idasigaye inyuma Jeti mwese rero mwakurikiranye ibiganiro byacu byo kuri isaha turabashimiye cyane rwose ku kanya mwafashe mugakurikirana iradio ijwi ry'Amerika turashimiye na ingenieur yadufashe mu nyabwo ivyuma tukaba kandi dushimiye na Nadia Taha ya dufashe kugiranya ibiganiro twateguriye amakuru kuri mikorero mwari kumwe na Jean Frederic turabayifurije umugoroba mwiza mugire amahoro aho muri hose